E noi ci chiamiamo Eric. Ijwija Amerika rigiye kwashikiriza uruganiriro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi, tuzindukanye kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 11 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2015. Alphonse Ndayikengurukiye ni uhagarariye ibiganiro bitanguye muri iki gitondo.
Umuntu bamusatsi naho mutabwo wasotse musaka. Uretse nuko ataye baba ariko barere. Umuntu bamusatsi basaba navye musaza. Nta ngingo nimwe ntanzwe nimwe cyo buri umutwara ku buroko. Kuja kwigwara hagarikwa ateshwa umwanya w'akazi, ateshwa na stress za mu mutima wiwe.
Uyu n'umunyagihugu w'imakamba avuga ku kibazo cy'umutekano. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turabashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino. Tugiye kwashikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza Thomas, jambo ni rwawe, dushikiriza amakuru waduteguriye.
Alphonse, waramutse neza, namwe muteze amatwi ijwi rya Amerika mwabonye Imana ikingura. Duhe rero mu Burundi, aho Perezida Nkurunziza yarayatangaje iteka rirebana n'amatora. Gutora inteko ishinga amategeko na bakonseye b'amakomini bizaba ku itariki ya 29 y'uku kwezi. Gutora umukuru w'igihugu bizaba ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa karindwi. Naho amatora y'abasenateri azaba ku itariki ya 24 y'ukwa karindwi. Abatavuga rumwe na Leta y'u Burundi bateye utwatsi iki kirangaminsi. Kugarura amahoro muri Darfur biracyari kure nk'ukwezi. Ntabwo ari byo bivuga ni umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa by'amahoro waraye abitangarije inteko ishinzwe amahoro ku isi. Intambara yo muri Darfur hagati y'ingabo za Leta ya Sudani n'inyeshyamba yatumye abantu barenga 200,000 bava mu byabo muri uyu mwaka aho ugeze ubu, nk'uko Edmond Mulet yabisobanuye mu nteko rero ishinzwe umutekano ku isi. Usibye ibyo, ingabo z'amahoro muri Darfur UNAMID mu magambo ahinnye kimwe n'imiryango y'abatabazi ihakorera bakunze kwibasirwa n'ibitero, bityo ibikorwa byo kugoboka abaturage bahunga bikaba bigoye cyane. Inteko ishinzwe umutekano ku isi igomba gutora muri uku kwezi niba UNAMID izongererwa undi mwaka. Guverinoma ya Sudani ihora isaba ko UNAMID isezererwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yabwiye Loni ko guhagarika UNAMID byaba ari ishyano. UNAMID yashinzwe mu 2008, ifite abasirikari n'abapolisi barenga 16,000, itwara amadolari miliyari imwe buri mwaka. Intambara yo muri Darfur yo yatangiye mu 2003, imitwe itandukanye ifashe intwaro irwanya Leta ya Sudani. Nk'uko umuryango w'abibumbye ubivuga, iyo ntambara imaze guhitana abantu bagera ku 300,000, ariko Leta ya Sudani yo ivuga ko abapfuye ari 10,000 bonyine gusa, naho abahunze baragera kuri 3,000,000. Intambara yo muri Sudani kandi niyo yavuyemo ibirego bya genocide, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho ICC rukurikiranyeho Perezida wa Sudani Omar al-Bashir. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Umuryango w'abibumbye n'ibihugu by'ibihangange barasaba bakomeje abanyalibiya kwemera gusangira ubutegetsi. Babibabwiye ejo mu nama bahuriyemo i Berlin mu Budage n'abanyalibiya bahagarariye impande zombi zirwana. Usibye umuryango w'abibumbye, iyo nama y'i Berlin mu Budage yarimo ibihugu bitanu bifite intebe ihoraho mu nteko ishinzwe umutekano ku isi mu muryango w'abibumbye, ari byo Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo nama yarimo kandi Uburayi Bwunze Ubumwe n'Ubutaliyani na Espanye bigabana inyanja ya Mediterane na Libya. Libya ifite guverinoma ebyiri n'inteko zishinga amategeko ebyiri bitandukanye bihora birwana. Bamwe bakorera mu murwa mukuru Tripoli, abandi bahungiye mu mujyi wa Tobruk mu burasirazuba bw'igihugu. Bamaze igihe mu mishyikirano muri Maroc, ariko kugeza ubu bananiwe kumvikana cyane cyane ku kibazo cyo gusangira ubutegetsi, bagakora guverinoma imwe rero n'inteko ishinga amategeko imwe by'ubumwe bw'abanyagihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yafashe icyemezo cyo kohereza abasirikare 450 b'inyongera muri Iraq. Basanzeyo abandi 300,000, bose bashinzwe kugira inama no guha imyitozo ingabo za Iraq mu ntambara zirwana na Leta Islamique. Maison Blanche isobanura ko minisitiri w'intebe wa Iraq Haider al-Abadi ariwe wasabye Perezida Obama abasirikare b'inyongera, Nyuma na Ministeri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon ibwira Perezida Obama ko koko bikwiye kubohereza. Kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangije kwigisha abasirikari 1,900 ba Iraq abari mu myitozo muri iki gihe ni 3,000. Umushumba wa Kiliziya Gatulika y'isi yose Papa Francisco yaraye yakiriye Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin i Vatikani. Nk'uko itangazo ryo mu biro bya Papa ribivuga, baganiriye igihe cy'isaha yose. Papa Francisco yasabye Perezida Putin gushyiraho ake n'umutima we wose mu bikorwa byo gushakisha amahoro muri Ukraine. Iryo tangazo rikuvuga ko bombi kandi bumvikanye ko ari ngombwa ko habaho ibiganiro bihamye no kubahiriza ku mpande zose amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono i Minsk, umurwa mukuru wa Belarusiya, mu kwezi kwa kabiri gushize n'abakuru b'ibihugu by'Uburusiya, Ukraine, Ubufaransa n'Ubudage. Indorerezi mpuzamahanga muri Ukraine zemeza ko ayo masezerano ahora ahonyorwa. Ukraine, Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko Uburusiya ari bwo buha intwaro n'imyitozo inyeshyamba zigaruriye uburasirazuba bwa Ukraine, ariko Moscow yo ihora ibihakana. Perezida Putin yagiye kwa Papa Francisco avuye kwa Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani. Bamaze kuganira, Matteo Renzi yatangaje ko hari ibibazo batumvikanaho batavugaho rumwe. Ubutaliyani nabwo buri mu bihugu byafatiye ibihano Uburusiya kubera ikibazo cya Ukraine. Ndabashimiye mu kanya mu ncamake.
Turagushimiye Thomas ku makuru yagiye kudushikiriza. Mu Burundi, umumenyesha makuru Besabesa Etienne asanzwe akorera mu gihugu cy'u Rwanda yinjiye mu ibohero ry'umuyinga ejo kuwa gatatu. Umushingwamanza wa parike ya Muyinga amwagiriza icyaha cyo gusoma urusaku bimwe bita espionage. Etienne Besabesa yafatiwe ku nkengera z'uruzi Akagera muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Iyo ni inkuru ya Jambo Skonda Rurinze.
Besabesa Etienne, umumenyeshamakuru wa radio Izuba ifise icicaro mu karere k'Uburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda, akaba n'ijisho muri ako karere k'ikinyamakuru gica ku rubuga rwa internet igihe.com, yafashwe ku munsi wa mbere afatirwa ahitwa Igisabazuba muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga hafi y'uruzi Akagera. Ijoro rya mbere yariraye mu gipolisi ku mugwa mukuru wa komine Giteranyi, kuri uwa kabiri aca yungururizwa mu gashoko k'igipolisi c'Inyamiramabi i Muyinga, abanje kumvirizwa n'uburongoye iperereza muri iyo ntara ya Mwunguruje. Mu gitondo cy'u wa gatatu niho yumvirizwa ubwa mbere n'umushikirizamanza wa parike ya Muyinga Ernest Nduwimana, uwo nawe akaba yahavuye amwungururiza mu ibohero rikuru rya Muyinga nk'igihe cy'isaha 9 ku wa gatatu nyene, abanje kumukurikirana ku cyaha cyo gusuma urusaku espionage mu rurimi rw'Igifaransa. Etienne Besabesa yagirizwa ahanini kwiha ububasha bwo gukorera ku gataka ku Burundi ataruhusha yasavye. Amakuru twahawe na bamwe mu bo bavuganye imbere y'uko yinjizwa ibohero, uwo mumenyeshamakuru wo mu Rwanda ngo yariko atohoza inkuru zijanye n'iby'ubutunzi afatiye ahanini ku guhanahana ibidandazwa hagati y'Abarundi n'Abanyarwanda, ngo avuga ko yariko akorera ku ruhande Rwanda gusa, ngo ingingo yo kujabuka Akagera agashika i Burundi yayifashe kugira ngo yisamaze yumvise ko kwashika bisaba indangamuntu gusa. Besabesa Etienne afunganywe n'uwundi munyarwanda yamwunguruje gushika ku ruzi Akagera. Uwo mumenyesha makuru abaye umunyarwanda agira kane afatiwe aho muri komine ya Giteranyi yagirijwe gusuma urusaku kuvaho havugiwe ibiziga vyabonetse bireremba mu kiyaga Gweru bitemba biva mu ruzi Akagera mu mezi ya Mukakaro na Myandagaro mwaka uyu. Inyuma yaho hakaba hari hafashwe kuri ico caha nyene abanyarwanda batatu harimo umwigisha wa kaminuza, bakaba bahavuye bari kugwa habanje kuba ibiganiro mwibanga hagati y'inzego za leta y'u Burundi n'izu Rwanda. Imuyinga Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya America.
Mu Burundi jo hazindutse butumvikana hagati y'abadandaza baheruka kuri twabo mu isoko rya Kinindo n'abarongoye iryo soko. Abo badandaza biyamiriza ico bita akarenganyo, bongera basaba ko mugenzi wabo yitwa Vincent afungurwa. Iyo nkuru ni ya mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Oya, iryo totezwa ryo kuvuga ngo bamwe nibagende babomoke abandi basigare, niyo makenga dufise kandi n'ubu nico duhagaze.
Nabadandaza baheruka kuri rutwabo mu isoko yo mu Kinindo bavuga ko badatahura ingingo ziriko zifatwa n'abajeje iyo soko yuko atawosubira kuwakorera ibikorwa by'uburiro. Abo badandaza bavuga ko ikibatangaza kuruta ari uko bamwe mu banka ko ivyo bikogwa bibandanya bihakoregwa bo bariko barabihakorera
bariko barakorera inyuma bazindutse babwirwa ngo ni bakure bwo buntu baterere hariye rero kubwa ivyo sinzi waciye atwagwa n'agashava ati mbega wewe kuri kuravuga yuko tugomba kureka gucana ikibanza cy'uwo ko bariko baragitekeramo harimo imbabura zitatu kubera iki acara aragenda acara zikuramo arazisohora hanze ubwo kuzisohora hanze rero uko kuntu yaciye zisohora hanze bacha batangura kuzizimya abanyagihugu babibonye ati ntimuzizimya tutavyeretse abantu ko tuzi ku kibanza ari gwawe ari ugipangishije kiri ndani mu isoko gisigaye n'urugomba gusigara gukora wenyene abandi nabo batari ko barakora
komisiya w'isoko ya Kinindo Jean Paul Ntawumvukiye yagirizwa kuba bandanya akorera imirimo yo gukinjikira mu isoko ararahira karengwa kwico kibanza cari mwiyombabura atari gwiwe
nibaza yuko ibintu byose ni hamwe abantu bavuga ikibanza gifise uwo kiriko ari wakirihira ari wo yagihawe n'uwitwa Juvenal kandi abanyesoko baramunze
abadandaza bemeza yuko izo mbabura zegukira komiseri w'isoko ya Kinindo bahavuye nko mu masaha 3 zo mu gatondo bazitekera bazitwara kuri komune ya Kinindo ahafungiye umugenzi wabo yitwa Vincent
ejo twagiye tubona baza kumubona ya turi isoko baramubeshera ni kinyoma
bamaze gushika kuri komune ya Kinindo basavye abo vyega ko baha uwo Vincent yafashwe kumvuza amatohoza bakamutwara kwa muganga
bamufunza ari gusa nta kintu na kimwe afise nta kintu na kimwe afise yahishije twiwe
Ujejwe soko ya Kinindo Jean Paul Ntawumvukiye yavuye asaba abanyesoko gutenyenya kandi yemera yuko niba Vincent bikenewe ko ajana kwa muganga baza kuwa mujana
nkuko mwumvise mu stanteri yabivuze batize gutunganya hajya ahantu hamere neza abantu rero nitwihangane twihangane gatonya
isoko ya Kinindo yahiye mu ijoro ryo kuri no wa mbere mu gihande kidandarizwamo amavuta n'ifungurwa kugera ino saha ivyahononekariye ntibirashobora kumenyekana mu gipolisi batumenyesheje kuwa mbere yuko amatohoza amaze gukora yerekana ko iyo soko yoba yaturiwe n'amavuta yahiye bivuye ku mucanwa utaramenyekana aho wavuye ibujumbura Diane Nahadzwe ku bwiju rya Amerika
Njuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
tuje mu Rwanda aho ushikira nganji bw'uburimyi n'ubworozi buvuga ko mu myaka 10 heze bwakoresheje miliyardi 81 y'amafaranga y'amanyarwanda mu bikorwa byo kuvomerera imirima ariko hari mu bice bimwe bimwe ico gikorwa kitagenze neza ngo kugira akamara abanyagihugu ku buryo ibyo bikorwa leta ishaka kubicara mu minwe y'abarimyi n'abikorera ibyabo ni inkuru ya Sumta Kaboyi
Buri mwaka leta isohora miliyari zitabarika zijya mu bikorwa byo kuhira imyaka ariko uko imyaka igenda ishira haraho ibi bikorwa byabashije gufasha abaturage ariko harahandi byabaye umugogoro ku baturage ahubwo bashakisha uburyo imashini zashyizweho hirya no hino ngo zikurura amazi ziyajyana ku misozi zacungwa neza ntizibwe mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora ni hamwe hatangirijwe ibikorwa byo kuhira imyaka kwikubitira uwo mushinga watwaye miliyari zirenga 10 ariko urangira ntacyo ugejeje ku baturage
ariko ikindi gihe cyose twahoraga duhomba kubyo nubu dufite amadeni ya Sorgatomo twananiwe kwishyura y'imiti baduhaye dufite amadeni y'ifumbire twananiwe kwishyura umurenge waduhaye ndakuvuga ngo rero ushize muri rusange urasanga uyu mushinga abaturage ntacyo wabamariye
gusanga iyi gahunda nshya irimo gutegurwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi irashishikariza abahinzi ndetse n'abikorera ko ibintu babigira ibyabo akaba ari bo bacunga ibikorwa remezo byashyizweho ndetse bakagira n'uburyo bwo kubikoresha uyu ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi Tony Nsanganire
kunoza imikorere birasaba gusa abantu kwicarana hamwe tukumvikana uburyo imikorere yanoga tukumvikana uburyo ibihingwa bimwe na bimwe byavamo hakajyamo ibindi tukumvikana uburyo aho dukeneye abikorera ko bajyamo bakaba bajyamo ahubwo akaba ari batuzanira amafaranga kuri leta rero ntago numva ko bikeneye ingengo y'imari yo kugira ngo ibi ngibi bikorwe ahubwo ibyo duri gukora no kugira ngo amafaranga twashyiragamo twebwe agabanuke ahubwo abahinzi bibumbe mu makoperative nabo bikorera abandi babijemo bunganire leta mu kugira ngo ndetse sino kuyunganira no kubyikorera kuko harimo inyungu ahubwo amafaranga twashyiragamo twebwe agenda gabanuka kugeza igihe tuzumva kuko babifashe bakabigira ibyabo ayo mafaranga akaba yajya mu bindi bikorwa kandi leta nayo yifuza kuba yashyiramo ubushobozi
kutigisha abaturage uburyo gukoresha imashini zifashisha mu kuhira imyaka ni bimwe mu byatumye abahinzi batitabira gukoresha uburyo bari bashyiriweho bwabafasha mu kuhira imyaka mu gihe cy'izuba abo twaganiriye n'ubu baracyifuza guterwa inkunga mu bikoresho biciriritse ngo babashe kuyuhira imyaka mu buryo bwabo basanzwe bazi
ikintu twakora kugira ngo tuzatere imbere ni uko leta yadushakira nk'utumashini tuzamura amazi kuzamura ari ikidomoro biratuvuna cyane ariko dushakiye nk'utumashini dukoresha twajya duhinga tukabona umusaruro
turavomereho twahinze nk'ibitunguru tugakoresha amaboko yacu ubwo rero urumva ni ibintu bitugora cyane
tuvomesha ibidomoro ndetse ari byo nkanjye nshaje nkoresha ka 15
Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko miliyari 81 z'amafaranga y'u Rwanda yashoye mu bikorwa byo kuhira imyaka gusa nk'uko bitangazwa n'umunyamabanga wa leta w'iyo minisiteri Tony Nsanganira ngo barimo kureba uko ibikorwa remezo byo kuhira imyaka byacungwa n'abikorera bafatanije n'abahinzi ariko kugeza ubu abahinzi baracyahura n'ingorane zo kudahabwa inguzanyo mu mabanki kuko amabanki atizera abahinzi ko babasha kwishyura inguzanyo bahabwa kuko batabasha kugenzura ibihe byaba iby'imvura cyangwa izuba u Rwanda rufite ubuso bugera kuri hegitari 600,000 bushobora guhingwa ariko kugeza ubu 5% by'ubwo butaka bungana na hegitari 30,000 nibwo buriho ibikorwa remezo byo kuhira imyaka mu nama yatangiye kuri uyu wa gatatu yahuje Minisiteri w'Ubuhinzi n'abashoramari muri uru rwego umunyamabanga wa leta Tony Nsanganira yatangaje ko imaze gukorwa bidahagije ariko nanone abahinzi batabyaza umusaruro ubutaka ngo bazabwamburwa ubuhinzi mu Rwanda bugira uruhare rungana na 35% by'umusaruro rusange w'ubukungu bw'igihugu kugira ngo bugume kuri iki kigero bukaba bugomba kwiyongera buri mwaka ku gipimo cy'8% mu gihe ubungubu bwiyongere bw'ubuhinzi bugeze kuri 5.5%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda bwamenyesheje ko indwara ya malaria yagabanutse mu bice bitandukanye by'u Rwanda muri uyu mwaka. Mu kuganira n'abamenyeshamakuru, ubwo bushikiranganji bwamenyesheje ko bimwe mu byafashije ari uko yatanze imisegetera mu banyagihugu ishika 1,000,000 muri uyu mwaka uheze. Imvo zari zatumye iyo ndwara ibangamira abanyagihugu nuko imisegetera yari yatanzwe itari kwije ibyangombwa. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa.
Amakuru ya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ku ndwara ya malaria aremeza ko malaria itagihangayikishije benshi muri uyu mwaka. Imbere y'itangazamakuru, Madame Agnes Binagwaho, Minisitiri w'Ubuzima, yavuze ko mu buryo bw'imibare abivuze indwara ya malaria bagabanutse, ko hatanzwe inzitiramubu nshya zisaga 1,000,000 zisimbura zimwe zinjiye mu gihugu zitujuje ubuziranenge.
Mbere
na mbere, imibare ya malaria iragenda igabanuka muri uyu mwaka. Mu kwezi kwa mbere twari dufite 223,355 by'abayirwaye, mu kwa kane twagize 139,000, iragabanuka. Ndababwira kandi ko twatanze 1,100,000 n'inzitiramubu nshya. Aho kimwe kirasobanura ikindi. Ikindi kintu kibisobanura ni ibikorwa dufite ku bidukikije, aho rero twitabaza cyane itangazamakuru ngo ridufashe gukangura abaturage. Imibare twakusanyije mu bigo nderabuzima bitandukanye yo mu mwaka ushize wa 2014 yagaragazaga ko abivuje malaria kuva mu kwezi kwa 10 kugera mu kwa 12 bikubye hafi 3. Iyi twayihawe mu ntangiriro z'uyu mwaka na Bwana Gaspari Harerimana, umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Mayange mu Burasirazuba.
Malaria isankageza mu kagwera mu kwezi kwa 10 kugeza mu kwezi kwa 12, ku buryo mu kwezi kwa 10 mu barwayi twakiriye bageze ku 3,386,843 twasanze barwaye malaria. Naho mu kwezi kwa 11 mu barwayi 3,519 twakiriye, 264,064 twabasanze nabo barwaye malaria. Mu kwezi kwa 12 twakiriye abarwayi bagera ku 4,912, muri abo ngabo 2,488 twasanze barwaye malaria.
ubwo ministre Binagwaho yari imbere y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda asobanura ibibazo by'ingutu byugarije urwego rw'ubuzima abadepite binubiye bikomeye ubwiyongere bwa malaria icyo bafataga nka nyirabayazana kabare nzitiramo ubuzibarirwa mu mamiliyoni zinjiye mu gihugu zitujuje ubuziranenge
kugeza nubwo nzitiramo zitangwa zidafite ubuziranenge arizo zikuru turima tw'igikoni arizo ziroba amafi zatazwa amafaranga y'igihugu abanyarwanda batanze ibisoro ikibazo n'ibindi byinshi byavuzwe bigomba gucukumbuka tukamenya impamvu zabiteye tukamenya igihombo byateye igihugu tukamenya abashyizemo uruhare tukamenya n'ingaruka zabyo ku buryo bwimbitse
ibitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda kuri malaria birarema agatima bari baratangiye gufata iyi ndwara nk'icyorezo abatwabasanze bivuriza ku kigo nderabuzima cya Rilima mu Bugesera mu kwezi kwa mbere babuza yo bacira nayo bamira
yabaye amayera kuva deba kubantu buzuye hano kuva mu gitondo bwa gitondo nyine turi hano turicaye turategereje imiti ntako baganga badakora batarakora ariko kubera bwinshi bw'abantu bimeze nabi ntabwo tuzi niba ari ikiza wenda hari cyaje ne
ubwo mu rugo bameze bate bose bararwaye
harabona vanya hano ejo harabamaze iminsi bavuye hano ubu nanye mvuye hano kabiri ubu nubwa gatatu bese nuko tubayeho
ngo ni nduri ku rwazundi
urije Gerard arwazundi gutyo nuko nyine
n'icyorezo nge mbona ari icyorezo
gute se
none se inzitiramibu baduhaye tuziryamamo ibi biziba bavuga biri imbere y'imiryango n'ibihuru twarabitemye nta bibaho ariko ugasanga buri rugo kurundi abantu bararyamye amabwiriza yose abaganga baduhaye turayakurikiza tukagendana nayo neza
Ibindi bibazo bikigaragara mu rwego rw'ubuvuzi birimo iby'abaganga badahagije mu bitaro. Ministeri y'ubuzima ivuga ko byibura buri mwaka yohereza hanze abatari munsi y'ijana kwiga bakagaruka ari inzobere. Haracyagaragara kandi ibibazo by'ubwisungane mu kwivuza. 76% nibo babashije kwishyura ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituelle de santé. Washyiraho abakoresha ubundi bwishingizi bakagera kuri 82%. Ministeri y'ubuzima ivuga ko hagikenewe ubukangurambaga butajegajega ngo abaturage bishyure ubwisungane mu kwivuza. Ari kufatiyaho igihe kigeze ngo umwaka wo kwishyura mituelle de santé urangire muri uku kwa gatandatu byo birasa n'inzozi kuba hahita haboneka miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda yagombye kuba yaraturutse mu bishyura ubwisungane mu kwivuza ibyo bibazo n'ibindi bishamikiye ku buzima ministeri y'ubuzima yananiwe kubisobanurira bidasubirwaho inteko rusange y'abadepite ibakiriraho komisi idasanzwe bazatangiramo ibisobanuro byimbitse akaba bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intanga marara ryerekeye imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu gihe abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika babandanya gukora kugira bahagarike uruhagarara rwa politike n'ubwicanyi mu Burundi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye gutera kamo Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza kugira yubahirize ingingo y'amasezerano ya Arusha itegekanye ibiringo by'umukuru w'igihugu kugira umutekano ugaruke mu Burundi no gutuma igihugu cy'u Burundi cyogorora inyuma y'indwi zitari nke z'uruhagarara n'ubwicanyi. Mu gihe ingingo yiwe idahuriweko na bose kurondera ikindi kiringo igeramiye ubutunzi n'intambwe mu nzira ya demokrasi mu Burundi, Perezida Nkurunziza ategereza kwiyumvira ukugenda kugerageza kuguma ku butegetsi kwiwe bizogira ingaruka kuri kazoza k'igihugu ciwe n'ibintu byiza yakoze yo kwibukirwa ko abategetsi b'ibihugu bya Tanzania, Uganda na Kenya hamwe na Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma barabonanye ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu mu gihugu cya Tanzania, aho baganiye uruhagarara ruri mu Burundi inyuma y'inama yari yabaye imbere yaho ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu. Basavye kugiza inyuma amatora n'ibiburiburi mu kiringo cy'ukwezi n'igice kugira bitume ibikenewe kugira haba amatora no kwaka ibigwanisho imikangara y'abagwanyi bavyitwaje bibe byashitsweko. Imyirekano yadutse mu Burundi mu mpera z'ukwezi kwa kane mu kwishura ku ngingo ya Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yo kwitoza mu kindi kiringo mu matora yo ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu. Ababigwanya bavuga ko binyuranye n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yagize uruhara rukomeye cyane mu guhagarika ingwano yamaze imyaka 13 mu Burundi. Aho Leta ya Amerika ihagaze haracyari uko amasezerano ya Arusha ategerezwa kubahirizwa ku kurenga kuri ayo masezerano ko ariko kose bigiramira bikomeye umutekano w'u Burundi. Ibikenewe kugira haba amatora mu mwidegemvyo ku mugaragaro kandi yizigiwe ntibihari muri iki gihe kubera abanyepolitiki batagira aho bavugira. Itangazamakuru ryigenga ryugawe kandi hari amakuru abandanya avuga ku bwicanyi no gutera ubwoba abantu bigigwa n'abagwanyi b'imikangara bitwaje ibigwanisho b'umugambwe uri ku butegetsi. ivyo ntibijanye n'ingendo y'igihugu kirangwa na demokrasi cyane cyane igihugu cimirije amatora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose zegwa n'ibibazo byo mu Burundi hamwe n'ibihugu byo mu karere kwihangana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose kubandanya gushigikira utwigoro tw'amahoro tubandanya mu mugambi wo gutora inyishu yisunga amasezerano ya Arusha no kwirinda ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora gutuma haba umutekano muke canke bikageramira amategeko mu Burundi.
Iyo jari jamo ntanga marara yabashikiriza ibigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya rero turasoza ibiganiro byacu byo muri gitondo. Ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije Thomas.
Alphonse ndagushimiye. Duhere mu Burundi, Perezida Nkurunziza yatangaje iteka ry'amatora. Gutora inteko ishinga amategeko n'abakonseye b'amakomini bizaba ku itariki ya 29 y'uku kwezi, umukuru w'igihugu ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa karindwi, ba senateri ku itariki ya 24 y'ukwa karindwi. Abatavuga rumwe na leta bateye utwatsi iki kirangaminsi kikimara gusohoka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yarayafashe icyemezo cyo kohereza abasirikari 450 b'inyongera muri Iraq. Basanzeyo abandi 300,000 bose bashinzwe kugira inama no guha imyitozo ingabo za Iraq mu ntambara zirwana na Etat Islamique. Kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangije kwigisha abasirikari 900,000 ba Iraq, abandi bari mu myitozo muri iki gihe ni 300,000. Umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco yaraye yakiriye Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin i Vatikani, yamusabye gushyiraho ake n'umutima we wose mu bikorwa byo gushakisha amahoro muri Ukraine. Perezida Putin yagiye kwa Papa Francisco avuye kwa Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani. Bamaze kuganira, Matteo Renzi yatangaje ko hari ibibazo atumvikanyeho atavugaho rumwe na Perezida w'Uburusiya. Ubutaliyani nabwo buri mu bihugu byafatiye ibihano Uburusiya kubera ikibazo cya Ukraine. Mu muryango w'abibumbye baravuga ko kugarura amahoro muri Darfur bikiri kure nk'ukwezi, intambara yatumye abantu barenga 200,000 bava mu byabo muri uyu mwaka. Aho ugeze ubu, inteko ishinzwe umutekano ku isi igomba gutora muri uku kwezi niba ingabo z'amahoro muri Darfur UNAMID mu magambo ahinnye izongererwa undi mwaka. Guverinoma ya Sudani isaba ko UNAMID isezererwa. UNAMID yashinzwe mu 2008, ifite abasirikari n'abapolisi barenga 16,000, itwara amadolari miliyari imwe buri mwaka. Umuryango w'abibumbye kandi n'ibihugu by'ibihangange barasaba bakomeje abanyaribiya kwemera gusangira ubutegetsi. Babibabwiye ejo mu nama bahuriyemo i Berlin n'intumwa zihagarariye impande zombi zirwana muri Libya. Usibye umuryango w'abibumbye, iyo nama yarimo n'ibihugu 5 bifite intebe ihoraho mu nteko ishinzwe umutekano ku isi, ari byo Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harimo kandi Ubutaliyani na Espanye. Ndabashimiye, mugira umunsi mwiza.
Juti mwese mukunda iradiyo ya Amerika, ibiganiro twabateguriye uyu munsi bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi kanya ko gushimira enjiniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Rufozo ndayikengurukiye, amakuru nayo mwayashikizwe na Thomas Kamilindi. Mwakoze kudutega amatwi. Mukanya kandi mushobora kubandanya mukwirikana ikiganiro kira mushikiriza n'ugwaruka rw'abarundi kuvyerekana magara y'abantu. Nimutangwe kandi ku mugoroba turabashikiriza ibiganiro vy'iradiyo y'ijwi rya Amerika. Mukurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Kwisiramuza ni imwe mu nzira zo kwikingira umugera wa sida. Ubushakashatsi bwakozwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2013 bumenyesha ko amahirwe yo kwandura agabanuka ku bice hafi 60%. Muri kino gihe ibitigiri by'abisiramuza ntibirashika ku rugero rushimishije. Ku bwa OMS, ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu bigera kuri 30% gusa ku isi yose. Mu karere ka Afrika iri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, amasekeza yo kugenyera arunganira mu kugabanya ikwiragira ry'umugera wa sida. Ayo nayo yafashije ku bice 25%, kuko igisata cy'Ubufaransa kigira ubushakashatsi ku mugera wa sida ARNS cyabimenyesheje mu 2013. Indwara zifatira mu turingoti tw'umukoyo nazo ziragabanuka. Amatohoza ya OMS, ishyirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi, mu 2012 yasanze abakenyezi barangura amabanga mpuzabitsina n'abagabo bisiramuje gusa bazigwara ku bice biri munsi ya 15%. Cyongeye, kanseri ifatira igitsina gabo nayo ntiyibonekeza cyane ku baba barisiramuje. Insiguro ni uko imyanda irimwo udukoko dutera indwara itaronka aho inyegeza, kuko ikigo cy'ubushakashatsi muri kaminuza y'i Chicago kibimenyesha. Ukwisiramuza mu kingegero kugira ingaruka mbi ku magara. Ku bice 48%, inguma ntizikira neza. Ku bwa Canadian Medical Association, ishyirahamwe ry'Abanyekanada ryitaho iby'ubuvuzi, ibura ry'ibyankenerwa byo gusiramura bituma umugambi udatera imbere mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ku bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU SIDA RGV bya SIDA, $20 million z'amadolari nizo zikenewe muri uwo mugambi muri Afurika mu kiringo cy'imyaka 20. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no gusiramura n'amagara y'abantu. Kuri mikro uri kumwe na jewe Joseline Nduwayo, kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina, tega amatwi ibyimviro by'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara cya Bujumbura. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati: ukwisiramuza byungura iki amagara yacu? Ngizi nyishu bamuha.
Bijya bigwara ntushobora kuvyandura ku bwinshi, kandi n'umucafu kenshi ntushobora kuja mu kugihemba kirondoro.
Niyo mwobanana n'umukenyezi mu mabanga yo kurangura amabanga y'abubatsi, nta gusuzugura.
Keshi umuntu yisiramuje yahuye n'isugi ntakunda kugira ingorane cyane. Mugo umuntu adasiramuye yahuye n'umukobwa akiri isugi, ahubwo agiheze n'agace ateraje kwa muganga.
Nibaza ko byorohereza abantu bari kwarangura amabanga mu kuryoherwa, ntibarinda no kuruhango bagorana.
Umwana asiramuye n'indwara zozana na mu ruhu nyinshi ntizibaze kimufasha.
Fatime ko muroga kwibombo cyanke kuri beach cyanke abavuke mu buyenzi boga kunahangwa umaze kwisiramura woga uri alezi.
Ugusiramugwa bituma kwandura umugera wa sida bigabanuka ku rugero runini ya cyane.
Uwisiramuje gukira adatebye, abaganga basaba kucoza niburiburi inyuma y'iminsi 3. Abana bato bohindurirwa kenshi ivyahi. Akamaro ni kudatuta kuruguma nk'uko ishyirahamwe Canadian Medical Association ribihanura. Kugenyegwa bakiri bato bafasha kwiyumva neza. kubwa baganga babinonosoye umwana ntabika mu mutwe ububabara gira kubakuze ukuguma hamwe mu minsi ya mbere kubarinda gutonekara abaganga ba Faransa bahanura kumara iminsi 15 batagendagenda hanini mu bihugu biteye imbere isilamu gwa ribera mu kinyegero rirahanwa n'amategeko Ishirahamwe Medical Practitioners Tribunal Service ifite icyicaro mu Bwongereza isabira guhagarika akazi imyaka ibiri abaganga bagigwa n'ico caha kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisiramuza n'amagara y'abantu tega amatwi tohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu micungararo y'igisagara cha Bujumbura Diane ijambo ni kwawe
C'est qui fait mal. Anesthésie après ça.
Uyu ni umwana w'umuhungu ariko ajyamikwa ku gatanda aho muganga hava mubagira umubyeyi hamwe na muganga baguma bamuganiriza mu kumuhendahenda Kuri iryo vuriro afya ryo mu Buyenzi ibikoresho biba byamaze gutegurwa Ibyo navyo bigizwe n'ipampa umuti w'igikomere ishinge inyuzi amaga n'ibindi bikoresho byo guhanagura imicafu ija kuruguma
C'est fini
Uyu mwana yasize isango ababyeyi biwe bahawe na muganga niyo ngabo Emmanuel se wiwe amenyesha ko yamuhaye icizere ko bihava bigenda neza abaganga bahera kugutimbisha igihimba cirondoka imbere yuko bagisiramura akamaro nuko adaheza ngo yumve ububabare ku ruhande rw'abakuze insiguro muganga abanza kubaha zibamara ubwoba Fabrice Niyonkuru umusore w'imyaka 20 amenyesha ko byamufashije kurinda
ngora nimwe guko bacavuga ati bisiramuza ni byiza ubabara ko bagutera ushinge gwa mbere nza ngo gwakarura baramuga ku gatatu ntubabara cyane
ukwisiramuza gutuma umuntu yamana isuku byongeye kurakinga indwara zandukira biciye mu bihimba byirondoka Muganga Alphonse Nkunzimana wo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu amenyesha ko bigabanya indwara zica mu turingoti tuzana umukoyo abakenyezi bubatse barahimbagwa mu mwanya wo kurangura amabanga y'abubatse ku ruhande rw'abagabo babo ntibakomereka imvo nuko umubiri uba waragumye nkuko babitwiganira amahirwe yo kutandura umugera wa sida aragabanuka ku bice biri hagati ya 40 na 60%. Ibyo nivyo vyahaye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu intege zo gukora isekeza ryo gusiramura abari hagati y'imyaka 15 na 49. Umwana asiramuye ntabagitinya kuja mu dukino tumuhuza n'abandi. Frank Maniratunga atwiganira ingene vyagendera bagenziwe batari siramuza.
Tugiye koga ukambwira ati wapi nta suku ufise ubona dusu ubona iki nyene kandi nabone harageze igihe bakikumira nyene bakogera nk'antu hiwabo kwa bo nyene.
Ukuvirirana ni ngorane zishikira abasiramurirwa mu gifuri. Imvo nuko udutsi tuba tudafatanijwe inyuzi kubwa muganga Simba Mwangwa yanonosoye ibyo gukora abantu. Vyongeye ukutavura igikomere neza kukizanira kubora insiguro n'ubumenyi buke bw'imiti ikoreshwa rimwe na rimwe igihimba cirondoka gishobora no gukatwa amavuriro nka Nyota hamwe n'irya leta Prince Regent Charles twabajije avuga ko ataca bagifashije mu kucunga abisiramuriza mu gifuri biregura ko atatandukaniro ry'ivyo bakora no kwa muganga Muri rusangi abakorera mu gifuri barimo abaforoma abo nabo nabataye umurongo kubwa muganga Simba Mwangwa kurundi ruhande nabatagiye mu ishure barabikora Rahim Refahim amenyesha ko yavyeretswe na mukuru we w'umuforoma tumwumvirize
natanguye ndabira kuri mukuru wiwanje ariko arabikorera abantu azandamufatira imiti aza ndafata nk'ukuguru k'umwana w'umubebe amanda mubwira nawe anyigishe
muri rusangi izimba ninzitizi yo gusiramugwa ku miyabaga Shadrack Man Rakiza umusore w'imyaka 20 amenyesha ko ataronka 15,000 bisabwa kwa muganga gusiramura ku buntu byarongereje ibitigiri by'abavyitaba abashika ku 20,700 nibo bitavye isekeza ryategekanijwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hagati y'2013 n'2014 kuvuye mugambi uhagaze amezi atatu arahera atawisiramuje Twumvirize muganga Jean Bosco Nduwarugira arongoye ibitaro Prince Regent Charles.
Mu gice cha kane cy'umwaka uheze nta muntu twigeze turonka. Noneho n'ubu no mu kwezi kwa gatatu guheze guno mwaka nta muntu n'umwe twigeze turonka dushobora gusiramura.
Abaganga bahanura gusiramuza abana bakiri bato kugira ngo bazogere kurangura amabanga mpuzabitsina urushato rw'igihimba kirondoka warakomeye. Gusiramura ku buntu korohereza abadafise uburyo busabwa uko nako kwatumye abana 350 bava mu miryango itishoboye bagenyegwa mu ivuriro Diam Nadio muri Senegal mu mwaka uheze. Inyigisho zijanye no kwisiramuza zifasha abanyagihugu gutahura ikibazo cyabyo. Muri Madagascar ababyeyi bagera ku bice 50% barijukiye gusiramuza abana kuva ku myaka 2 y'amavuko. Ukugwiza abaganga babinonosoye kongereza ibitigiri by'ababitura. 30,000 bahawe akazi mu gihugu cya Swaziland. Haraheze imyaka 2 batumye abagabo baheba kubigirira mu gifuri. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisiramuza n'amagara y'abantu, tega amatwi Kiyago twagiranye n'ubujeje umugambi wo kurwanya sida mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu. Muganga Alphonse Nkunzimana aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Muganga Alphonse Nkunzimana tabaye mwaramutse.
Mwaramutse.
Ababikora batavyigiye birarekwe ko nabo bashobora kubikora.
Igikorwa cyo gusiramura mu bisanzwe duhimiriza abantu ko kibera kwa muganga. Yaro ni impanuro wabikoreye kwa muganga, abakora kwa muganga bazaza kaguha uzokurikiza kugira ngo icyo gikorwa kigende neza. Hariho rero no gusiramura nk'umuti. Hari ingwara zifata umugabo cyangwa umwana w'umuhungu kuburyo ubona ko umuti uhari ari uko yo kwisiramuza. Ni byiza ko bibera kwa muganga kugira ngo bikoranure ubwitonzi bwinshi.
Uwo basiramuye kubera ingwara asanzwe afise canke wisiramuje kugira kingi ingwara zishaka kumufata mu nyuma, icyo gikorwa ni gikorwa mu buryo bumwe.
Kwisiramura kubera ingwara birasaba ubwitonzi bwinshi, kuko kugira ufata ingingo yo gusiramura umuntu kubera ari ingwara nuko nyine wabanye by'ukuri ko umuti wo nyawo ari gusiramura.
Biga ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwa gukurikirana icyo gikorwa cyo gusiramura kugira ngo bushobore gutuza abo babikora batayifitiye uburenganzira canke babikora bafitiye uburenganzira mugabo bakabikorera mu mihana y'abantu.
Turakorana n'abaduserukira hariya mu mitumba, hariya mu ntara, mu makomine, kugira ngo ubwa mbere babanze bahimiriza abantu bumve ineza yo kuronkera ibyo bikorwa byo kwa muganga. Kwa muganga tukabereka n'ingaruka mbi zo kubironkera muhira. Iyo byabaye ndanse turakorana n'abajeje intwaro n'iya gipolisi kijejwe gukingira abantu kugira ngo abo bantu babafate babakibure.
Muri usanga abantu baba badafise uburyo bwo gukoresha icyo gikorwa cyo kwisiramuza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukora iki kugira ngo bubashigikire?
Tubandanya duhimiriza kuko gukinga birazimbutse gusumba kwivuza, ku buryo twibaza yuko bawikingiye n'izo ngwara ushobora kwandura zozo kuri ubu uretse ko zizimbye kugira wivuze. Mugabo kandi ishobora no kugusigira ubumuga bijanye n'irondoka bijanye n'amagara meza.
Muganga Alphonse Nkunzimana turabakenguruki.
Namwe murakoze cyane.
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo matwi n'icyo Kiyago adushikirije. Tumira amategeko kumviriza kano karirimbo kavuga kati inshuti n'amagara. Kwama tujua hiza Kana afuna Aduwa gusagara Uyumu kene Eka mwese Chuti, chuti, chuti Mama gara Iyo kikora Iyo kifuza Tuikesha Mama gara Iyo kikora
kumiriza kukiganira rikira kiru rya Amerika. Una munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye no kwisiramuza n'amagara y'abantu. Waruka imuramigwe umehazi ya maradio yanyu. Iri wa mwanya wanyu ukubaza no kurosa siguro uhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano kuri studio yacu. Tugeze mu gace ibaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Nk'umuntu avuye kwisiramuza shitse muhira mugahuza amabanga n'umugore wawe ngo biratera kuguma iyo cagira asambana cyane
nta cimeza kiriho uko amabanga yahora agendeka nivyo birashobora guhinduka gatoya ariko umugore ntivyo musarisha kuburyo yoguma ashaka kubuza amabanga yabubatse n'umugabo we buri mwanya buri mwanya.
Mbaza ndakwishura.
Ingorane zishobora gushikira umuntu atisiramuje ni nkizi
kajya kabiri kari hejuru gimba cirondoka c'umugabo karabika ubucafu nkiyo bishitse akarangura amabanga yabubatse ntaheze ngo abigirire isuku canke ugasanga uwo baranguye amabanga arafise ingwara yari muriwe ikamutuma kajya kabiri nyene kibifuka bikashobora kwibika.
Mbaza ndakwishura.
Birashika yuko umugabo yisiramuje adashobora kwipfuza umukenyezi
nkaho onye ntibikunda yuko yorangura amabanga yahubatse ariko nta kibuza yuko yipfuza n'adashobora kurangura aya mabanga nkuza bitina.
Mbaza ndakwishura.
Mu gihe agiye kwisiramuza afise umukenyezi hama bagasubira kurangura amabanga yahubatse mu gihe yakize umukenyezi akumva ko byahora bigenda siko bigenze uwo munsi ntashobora guca muhebe.
Umugabo n'umugore barasezerana imbere y'abantu imbere y'Imana yuko bazobana ubugingo bwose ngaho umukenyezi akagata akomoka ahubwo yo kwihangana bakabiyaga n'umugabo bagaheza akabiturira inyishu hamwe.
Rugamba rwa maki nkayanje
Waruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duho mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Mugihe umuntu atisiramuje dufate niwe afise ubushafu bwishye gusumbya umuntu w'umugore
ibyo twobishira mu bintu byerekeye isuku isiku byo mu bihimba byirondoka ariko umugabo ari ku mugore muradi uko bavuga bati umuntu n'ukwiyoga kabiri ku munsi bugicana bugorovye hama mbere abakenyezi bobo barasabwa kugira isuku riruta kuko muradi kwihimba byirondoka byabo byinyegeje kandi bishobora kwakira ubucafu bwinshi kumvo zitandukanye.
Mbaza ndakwishura.
Mbega umuntu afise imyaka 50 niyirenga arashobora kwisiramuza ntangorane byomutera.
Murakunze kubona yuko bavuga bati ku myaka 50 niho abantu benshi pandura utugwara dutandukanye. Ko umuntu ashobora kuba afise ingwara y'igisukari igikomere ciwe kirashobora guteba gukira asho kumva isoni akavuga ati mbega jeno cahe ngo ngiye kuyivuza. Murazi yuko iyo wisiramuje umara iminsi ugenda kwa muganga kugira gukurikirane.
Mbaza ndakwishura.
Ko hari abantu bavuka bavuze gitsina gomeya kirasiramuye
nta muntu ashobora kuvuka yisiramuje kuko murazi ko Imana yaremye abahungu bametse uko nta uvuka rero yisiramuje.
Mbaza ndakwishura.
Iyo umuntu yisiramuje amara igihe kingana gute kugira ngo asubire gukora imibonano mpuzabitsina?
Hari umuntu ashobora gukira inyuma y'iminsi 5 6 akumva igikomere cyo kimeze neza agaheza gatenyinya we yamaze kubyitegurira akaheza karangura amabanga mpuzabitsina n'uwundi ashobora kubona ati oya hinge ntenyenye hinge marindwi zibiri biva n'umuntu wese.
Rugamba rwa maki nkayanje
ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Iyo mugabo asiramuye iyo ahuye n'umugore yumva gute uwo mugore canke adasiramuye uwo mugore avyumva gute?
Umugabo asiramuye n'ubudasiramuye urumva yuko ari ibintu bibiri bitandukanye. Ari umugore ari umugabo niyo yaheza akavuga uko yiyumva muri ico kiringo bariko barahuza amabanga yabubatse.
Mbaza ndakwishura.
ubusiramuye niwe yipfuza umukenyezi cyane kuruta ubutisiramuye.
Umuntu wese arafise ukuntu yipfuza ukuntu aya mabanga y'abubatse bo yarangura. Rero ntawovuga yuko uwisiramuje ariwe yokwifuza cyane umugore wiwe kuruta utisiramuje. Bivana n'umubiri w'umuntu, bivana n'urukundo bafitani.
Mbaza ndakwishura.
Iyo bagusiramuye cyo ari cya kera bakuye ku mubiri Imana yari yarasize.
Ego nivyo Imana iba yakuremye ko. Ariko murazi yuko mu buryo butandukanye umuntu bashobora kumukura ko icyo Imana yamuhaye, kuko bazi ko gishobora kumufasha nk'akarino utanga nk'iyo umuntu kagafuko bita panisite kamumenekeko baragakura ko vyihuta. Rero ni nk'ugusiramura, murazi ko mu gusiramura ari ibintu byerekanye yuko ubwa mbere kwa muganga ko bifasha ari mu byerekeye isuku no mu gukingira gukwiragiza indwara ya sida mu bantu.
Mbaza ndakwishura.
Yo muganga agusanzwe usiramurira muhira birafise ingorane.
Ni byiza yuko ibikorwa nk'ivyo byokuregwa ahantu hagifise isuku risabwa n'amategeko mu vyerekeye kubagwa. Rero nk'uwo muntu agusiramuje agusanze muhira ntuzi kudashaka kwakurira iyindi ngwara, rero ni byiza kwegera abaganga hama ugaheza ukitegura kugira babikugirire ngaho nyene kwa muganga.
Anita Munyana kuri izo nyishu ahayu rwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati inshuti n'amagara.
Ahandi umuntu yohagarikira atari ku isuku ryiza ribereye ni kuvuga yuko abo bose mubana mwamwumvikanye ko ubwiyeyo bwa mbere ako kazu ka sugumwe kaba gafise umufundikizo, hama bakamenya ko ku munsi ku munsi ubwiye kugakoresha ahasiga ari heza hasigiriye isuku, birinda imicafu eka n'isazi zoza kubatera indwara zitandukanye zivuye ku mucafu.
Twandikiye kwizera kw'inyishu ahawe na muganga zamufashije kuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tugirangiriza ku gace bikubwiye iki agwaruka rutanga isiguro nyibutse y'abasokuru uno munsi uvuguti irirenze umunwa riba rirenze impinga bikubwiye iki
bikubwiye iki
aho ni hamwe ubuze ijambo uzi kuri bihere yangaha anya
bikubwiye iki.
Nuko bose bateza guca baryumva nkumva atabizi nawe gacya ryumva ati kombe bwa buri iryo jambo nuko nuko risigugu
bikubwiye iki.
Hari giba yubaza kuri kuri amuganiye amugenza we nawe akigumize ku mutima mugana nawe ugasanga ikora higanya wundi mugenzi wiwe urumva ntabanga riba rikirimo
arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Diane Ndonse na Alain Virankunda bamfashije gutorokanya amajwi ndetse inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Kiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufite icyo muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura mubyandike mu ijambo rimwe @gmail.com cyangwa mutwakure kuri 71 228 632 cyangwa kuri 76 940 460 kuri mikro mwari kumwe na jewe Rodeline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho utaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gitondo uretse programu itangira kuva isaa 11 n'igice, twongeye amakuru isaa 12, isaa moya n'isaa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isaa 10, saa 11 na saa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Kurebaka umutima udahari sinitaye kutuna towa kunaga yeah niwa wenye kunyere kwa mundaga warurukundo nakabiwe dinanirwa sinifuza gukomeza jenyine.
Can you know